mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri 10 na Jodiane na hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Twifuza gusa ko odishikira turi bazima dukomeye, turasaba ko umutekano ucungerwa bikwiye, tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucana muno kugwana, tukawuhimbaza twese turi umwe.
Ubu numwe manyagihugu mu ntara ya Bujumbura mu Burundi bifuza ko umutekano urushirizaho gucungerwa kugira ngo bashobore guhimbaza umunsi mukuru w'ubunane batekaniwe. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato, mube hafi ya maradiyo yanyu. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongerinda bahe ikaze bamwe mu manyagihugu muri commune Kanyosha intara ya Bujumbura bavuga ko umunsi mukuru w'ubunani ugiye kubasanga mu bukene ntangere. Uruhande rumwe ruvuga ko amashirahamwe bahura bisumamwo yugaye, abandi nabo bagasaba ko umutekano ucungerwa neza kugira ngo bashobore guhimbaza uwo munsi mu byo bazoba baronse. Mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye muri commune ya Kanyosha kuturabiraho imyiteguro y'ubunane igeze.
Bamwe mu banyagihugu twasanze muri buno bunywero buri ku mutumba wa Kavumu ho muri komine Kanyosha, imwe mu makomine ahanamye igisagara cya Bujumbura, bavuga ko baraza ko bahimbaza umunsi mukuru w'ubunani.
Zonwa nzorya nzonwa maka mu gitondo.
Hano muri kweza murafisa mu keshereza?
Ntuhabona nawe, iyi stare ntubona ko ari stare ikwije amategeko. Ahari umuziki udasanzwe tuzokesha mu baka mu gitondo.
Ashi ni ukuri nta kintu nakimwesha, aje nta kimwe mbuzi. Ni sawa hashe mu rugo ni sawa, abana barakomeye, naje ndakomeye, umugabo wanje arakomeye, umuvuka no wose akomeye, nangorane nini tuzokesha vye makweli. Naho mwamwe ko murafungurira muhira, mwamwe gitumusi mukuru mwiza.
Nshimira Imana Eric avuga ko byose babihabwa nuko umutekano uza kuba wifashe.
Twifuza gusa ko odishikira turi bazima dukomeye, turasaba ko umutekano ucungerwa bikwiye, tugasaba na bene wacu ko bo kwihanganiranira bakirinda ibintu byo gucana muno kugwana, tukawuhimbaza twese turi umwe.
Nkuko umukuru w'igihugu yasabye mu nama aherutse kugirana n'abategetsi bo mu ntara ko abanyagihugu bohabwa impusha zo gukesha, abatware bo ku nzego zo hasi bariko barabyubahiriza. Beatrice Mfatukobiri arongoye agacimbira ijimbi avuga ibyo abanyagihugu barekuriwe hamwe n'ibyo batemerewe.
Ivyo batarekuriwe no kuvuza amaradiyo cyane no kuvuza ingoma tantere ivyo yaravyemereye yuko abafise ivyo vyumba vyo gukesha kamasengero bazokesha. Bakeneye gukeshereza mu ntwero bazokesha. Nabonye ntibarekuriwe kuvuza radio ugwa mu rurenze buhoro buhoro kugira ngo n'umuntu yumve yuko mu gihugu hari umutekano. Bakeneye kuruhuka baruhuke, hari abazoba bakeneye kwiruhukira n'abazoba bakeneye kurara bakesha bugatse.
Uyu mudandaza w'ibinyobwa vya Brarudi hamwe n'izikanywa mu bitoke ntizigiye kuzoronka abaguzi afatiye uko yatandaje ku Noweli.
Kuri iyi minsi mikuru n'ukuri nk'uko byahora nta n'ibihumbi bitanu, tuvuge nka bitanu nigeze cyangwa ni ku munsi mukuru. N'abakiriya haza umwe babiri havuga ati none ubu ni umunsi mukuru turiko turahimbaza, ni Noweli, none byagenze gute? Ubwandiko ndabiraba ndabona abantu ko turi mu bukene kubera atabuzi atwe dushorerwa n'abantu barose ubuzi nibo baza bakadushorera. Muguri kurabiraba tsanga mwicaranye ngaho naho nyene nabuze ku Noweli, sinzi nibonane ko ari ikintu nzohava ndonka.
Kukaba nkako uyu mutama Ernest Ndayisaba avuga ko amazi igihe atakaza afise kuva amashirahamwe mpuzamakungu yugariye agasaba ko ingorane ziri mu gisata cha politike zitoregwa inyishu
tuvuge nk'uko kwanje nakorera nk'abazungu aho habereye nk'ibi abana bazungu twakorera baciye bagenda aha rero urumva ukene eka nta n'umuzungu uvuga ati araje avuye hanze ngo araje kudutemberera inkuru bumva ataha mu Burundi n'ibicika twosaba abategetsi b'uko bakumvikana bakaja hamwe kuko nkatwe ahanini mbona yuko ari twebwe turimo turahohoterwa kuko twikorera ubwo buzi buto buto abubakisha ntabo nibakiboneka urumva ubukene rero uko niko bwatwinjiranye tugasaba abakuru bakuru uko bakumvikana bakaduha amahoro ubwiza buvi bukuru ukwira hose
Ndikumana Vianney wewe avuga ko inyishu y'ingorane asigaye yirindiriye ku mana yizeye ko uyu mwaka w'2019 ishobora kuzomuronsamwo akazi
sinosaba umwana w'umuntu aya hani byo kubona kwagomba kati mana irabe nyine byikora kugira uwo mwaka dutangura nawe sigire sufasi nzamba bintu bigende neza
izo fashe nyiki
ngabo sigire nziru karonga kazi utari witeguriye ugasanga mu wundi mwaka nawe usimye mu bandi kunge nubayeho neza
naga musaba bategetse
none uzohera ku itariki imwe uvuka uvuka tanyi suronga sutekano kisaruka kumaham karindisi imani ko
muri rusangi abanyagihugu bo kuri uyu mutumba wa Kavumu ahanini babeshejweho n'ubuzi buto buto bakorera mu gisagara cha Bujumbura abandi nabo bakabeshwaho n'uburimyi ariko nabone bavuga ko uburyo ari buke bwo guhimbaza mu munsi mukuru kubera ingwara ziraye mu bitegwa mbumbarugo mu ntara ya Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse mu mpera za kino kiganiro turaza kubaha urubuga kugira ngo namwe mutubwire uko muri ko mwitegurira ubunani ariko imbere yaho tubanze duhe ikaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru mu Rwanda abaze twibutsa makuru yaranze igisata c'impunzi muri uno mwaka buca dusozera
Ni mu ntango z'umwaka w'2018 aho impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zahabwa ikarata ndangampunzi impunzi zabyakiriye neza kuko izo karata zibafasha muri byinshi haba kuguruza amakonti muri banki n'ibindi umushikiranganje ajeje impunzi umupfasoni Jean d'Arc de Bonheur nawe nyene arabishimangira
ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konti kuba yashaka akazi kuba yakorera perimi do conduire uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga
Iruhande ikarata ndangampunzi barahawe kandi n'impapuro z'inzira passport zituma bajabuka imbibe impunzi ziti ubu tubaye abantu nk'abandi kuko n'imbibe zuguruye kuri twebwe
Ntaje mu vuna ikaze n'ushaka kuja kurangura Tanzania, Uganda, Kenya, meme na Dubai n'atwe nyine nenda bikeneye ego nkaje ico izofasha nuko ndashaka kuja kurangura bitangoye
Umushikiranganje Jean d'Arc de Bonheur yarabahaje impanuro zo gukoresha neza izo passport
fasha kwagura imipaka kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine byaterambere byanyu bibashe kugeraho
uyu mwaka kandi impunzi ziba mu bisagara zaratoye indongozi nshasha Umurundi Patrice Ntadohoka niwe yatowe ngo arongore iyo komite y'impunzi mu byo Ntadohoka yihutiye gukora iruhande yo kubandanya ikibazo cha pasiporo y'impunzi no gusaba ko hashyizeho yovuza impunzi ku buntu indwara zidakira nka cancer, diabete n'izindi ku mpunzi zose Ntadohoka arashima ko byakozwe
bahora bavura diabete za sida mugabo hari izindi bahavuye baremera tubakomeye mashito batakambiye ni nk'indwara za hepatite na makanseri ibaraba imyaka abasha kuzibavura iyindi ndwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malaria muri azi yo kwifata cyane cyane guharuka batwemereye ku muntu ahuye n'isanganya mu ibarabara nabo nyine barapfugwa
ku rundi ruhande abarundi bahungiye mu Rwanda baragerageza kwibeshaho mu gukora ubuzi butandukanye aha twahera ku bagore basuka imishatsi
ndiko ndasuka ndiko ndamubwira bukle lego ndazigusya penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye ndazigusuka marasta ndazigusuka madred karamfasha kwifasha bimwe bimwe ndonka abakiriya
hari nabandi bakora dutako tw'udusharizo cyane cyane amahereni y'abakenyezi cyangwa tudede two mu izosi
aba mama hari bamwe bamusanga bakunda twa tudede two mu nda akaza ati urashaka kunkorera agaca abona tablo hajya none hagaca gira ati nibi murabikora ati ego byose turabikora
muzaragacagenda
biko numwe ngo ntashaka kugenda adatwaye kandi kantu
abane nabo bagakora udusharizo two gutereka ko ibirahuri n'amasahani ku meza
Iyi ni supra muga ubu turi kumwe urabona ko ariko arakora isakoshe. Iyo twaronse komanda tashora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yacu. Cyangwa ugasanga turonse nk'amasakoshi 5. Hariho n'igihe tugiriye imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupra 36.
Hari rero nabigeme bakora imyuga itamenyerewe nk'uyu mukobwa akiri muto akata akongera akadandaza inyama.
Amahanga arigisha kikibwenge ko iyi ni itako ry'inka n'uryamiro mu Kinyarwanda ku munsi iyo byagenze neza hari aho usanga ushoboye gusohora nk'ibiro 50-60 hafi aho
imigwi ndangakaranga ivuze ingoma igatamba n'imbyino kavukire nayo nyene irahari nikunda guteramisha abantu mu birori nka byose by'abarunde mu Rwanda
sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu twumva turi abarundi koko dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu harana twegereye kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje
Mwikambi impunzi ya mahama inkuru yabanezereye cyane uyu mwaka nuko batanguye guhabwa amafaranga 5,400 ku mpunzi irwande y'ibindi biribwa bahabwa na HCR naho uwo mugambi utarashikira impunzi zose barashima
ndafite abana bato bato nabameza ku bugari bw'ibigori nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori
ku rundi ruhande rw'amagara y'abantu ikigo c'abapadiri citaho ubugwayi bw'ihamuka Centre Girubuntu catangarije ijwi rya Amerika ko mu matohoza cakoze casanze hari impunzi z'abarundi zirenga 100 zagwaye ihamuka kubera ibibazo baciyemo imbere yuko bahunga igihugu Padiri Innocent Ugaragu niwe akirongoye
akubwiye ati ngiye ntabwo nyishwa kuryama ntabwo bishoboka iyo ndyamye mpita numva za nduru ya mipanga numva za nkoni bangu bitaga ati nibyo bigaruka hari imwe bari yaravuye kuri totire iyo babarabonye nkuko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba noneho bagahunga bakaza trauma ya kutabiwabo trauma ya kutagira familye trauma ya kutagira kazi trauma ya kutagira abagenzi hakongeraho n'indi trauma y'ubukene hakaba na trauma politike kumva ko badashobora kuparticipa mu gihugu cyabo
mu makuru yaranze igisata c'impunzi kandi tubibutse ko uyu mwaka ari impunzi z'abarundi zirenga 2,500 nka bose bayiboka umwigemeze biyangenda kumana avuga ko abonekegwa zari zarahungiye ikamanyora muri Congo ariho zavayo zigahitamo guhungira mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uno mwaka zari zihejeje guhura n'ingorane y'ubwicanyi bwahitanye abarenga 30 mu ikambi barimwo yamara kubera zase kwiyandikisha ku buhinga bwa none muri HCR zahavuye zishima guhunguka ziciye ku mupaka wa Kirundo
tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe abatujejwe muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye
uyu mwaka impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zarateguye umunsi mukuru w'umuganuro kubera kera wahimbazwa ku ntwaro ya cami nk'ikimenyetso cyaho umwami yaho umwaka abantu ikimenyetso c'ubumwe no gusangira ugaruka rwateguye umunsi mukuru rwavuze ko rushaka kugaruka ku muco mu kubaka igihugu cabo
abarundi bashwiragiye bamwe babantu batandukanye abandi bafite ibyumviro bitandukanye dusanga umuganuro nico kintu cyonyene cyasha uhuza abarundi bose haba abahutu haba abatutsi haba abagore haba abagabo natwe abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe
mu kurangiza umwaka neza harateguwe ibiteramo bitandukanye aho abarundi bidagadura biginana bibuka akiwabo
ubumwe
bwa bakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu iyo waburi igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntage nyarukira mu mpete
nkakugasima ukore mu gasiguri
ni kuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza
Ayaranze igisata c'impunzi mu Rwanda tuyarangirize ngaha ariko reka tubanze duhe akajyo bamwe mu bari mu ikambi imahama batashe ababo
Nizikimana Josephu abandi mwene biherutse cyene natasha papa ari Burundi biherutse cyene ngiye kona mama bari nda Constance na mwene wabo bavukana atunga Imana Mari
ntahije uwitwa Hospital Sibomana aca ntasha no bita Sylvie no bita Ruratukana bari nyarunazi mu ntara ya Muyinga
nza batayeje
Sabimba na Petronine
banyitwa zira bwa Fabrice batazira bebe ntahije uwo witwa Sandrine nifasha w'ikigoma mu Bugabira na Simba Burangare Veriana data wacu na mwene wacu yitwa Rusanga na Celeste
ndashaka tasha papa na mama uwo bitwa Nyamuzi Salvatore na Mukeshimana Miriana na mwene wacu Shemeza Imana n'umujyango wacu wose na bamujomba uko banyumva nitwa Mpawe n'Imana Bonaventure bari mu ntara ya Muyinga commune Gasogwe
nda tayide ntaye haga Servedico aba mu Kirundo nanga abantu bakamugabira nka nitwa byo mugoye
twifuriza bariko baratwumviriza bari mu ntizo mpunzi nyene umwaka mwiza uzobabiri wa mata nobuki Pierre Claver n'inkuru Kigali kubwije ujya America
Pierre Claver n'inkuru arakenoye nuko n'ucuti bakunzi akanikano kanya twari twabemereye ko duhava tubaha kugira ngo mushobore kwifurizanya ubunane bwiza mutubwira aho muherereye ingene muri ko muritegurira uyo munsi ikazi rero hama mutubwire ukubunane muri ko murabwitegurira tukibaza yuko umwaka w'2019 uzubabera umwaka mwiza
How crazy it could be, baby, baby, don't take it easy. Can you believe? I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when I know all myself.
Tafise Eric wa mbere kuri telefone Eric Kaze.
Na marakoze.
Ni uherereye gahe?
Ndi Kigali.
Kigali wunane muri ko murabyitegurira gute?
Ege tubona ari sawa nta kibazo ko dukobuje dukomeye. Rashimi Imana ko ishoboye kutuzoreza no mwaka wa 2018. Twatigiye kwinjira mu mwaka wa 2019 turashima Imana ko ishoboye kutuzoza mota tutagwaye atayibaza byo. Batirimo twitegurira mu mwaka wa 2019 tukaba uje gutangira natwe tumeze neza dukomeye nta kibazo.
Imyiteguro urabona yatanguye ngaho mu Rwanda gahe?
Hano kubera havuye mu munsi mukuru wa Noweli. Akomeje nyine abitegura umwaka mushasha nyaho barakomeje nyine bawiteguriye. Yego nta kibazo.
Yego nuko rero ugashaka kwifuriza bande uno munsi?
Yewe ndawifuriza abakuru banje bari mu Burundi. Harimo na muramwanje yitwa Abubakar Rugo. Na mushiki wanje yitwa Mani Naira. Nawe kwa mwe nawe na mama umwe yitwa wa Fureka n'uyu ndi yitwa wa Kana na mama wabo yitwa Silvia yabo bose ndabifurije umwaka mushya wa 2019
urakoze cyane gose Eric nawe ngaho mu Rwanda uzogira umwaka mwiza wa 2019
urakoze nawe
It's too much here. Can we go slowly? 'Cause I can't take it.
Kijugira muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara uno munsi twashimye kuba hakanye kugira ngo mutubwire uko muri ko muritegurira mu masaha makenya gusa 2019 tukaba turabibonye twese kandi na Philippe Philippe Kadze
ego ne asanga aya ho turi muri no nkambi tumeze neza twatomoye ngangora nimwe dufite gusa n'ubukene tubaye
uhereye mu kambi ya Higafiri
yewe ndi mu nkambi y'i Tanzania inkambi ya Nduta
ubunane muri komera bwitegura gute ngaho mu kambi ya Nduta Tanzania
nda shako twitegura gute n'ubukene turi mu rega ntacho dufite ningorana aho turi ningorana urazubuzima bw'inkambi ukuntu bumeze ntacyo umuntu ari bwiteguremwo n'utwo twapokeye ubutumwa turiko turasoza igihe cyo kuza kurora ibintu
yego hama 2018 muri rusange ivyakugendekeye gute
ukuntu bwifashe ngaha aye nta muntu nta yohava ko ngo bwifashe neza kuko ubu uye biko turiko twavugana nobasa n'uburi bw'ikigandaro kuko umubyeyi uri mu Burundi aherutse kwitaba Imana
turaguhojeje no kwihangana
niko bimeze twese niyo niyo nzira tujamo
ego nuko rero hamaga Firi ugashaka ko ijwi rya Amerika rigufasha kwifuriza ubunane bande uno munsi
asa nagomba gutasa n'ibindi n'abagenzi bari mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane umudamu ari mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga yitwa n'imana Adriane uwo ni muramwanza hatahabaho no kuvuga umugore we hanze nawe nyine ari mu kiduka ahari ho turanyumva hariho mukuru wanza sigaye ari wasigaye mu muryango yitwa sinzi nka ye Bonifasi nawe ari mu kiduka nawe nyine aranyumva ahari ho hakaba habagenze hakaba aho uwo bita niki imbere Bonifasi n'umugenzi twamana kenshi akabaho uwitwa niyo nkuru Jean Claude batazira kitwa nawe nyine n'umugenzi turamana igihe kirekire reka abagenzi bose tubana ababanyi bose twabana mu Burundi mu kiduka nabo nyine ndabataye
urakoze cyane rwose bwira umunsi mwiza
yego yego namwe murakoze asa nari nagerageze kwihebura ku ntego ntihava mu nyibuka
turagerageza tubibuke aho muherereye urumva ni benshi ariko radusaba ko tubakura ariko turagerageza niyo bitakunda ko tubahamagara muri kino kiganiro wanyu mu ntara reka tubabwire ko mu biganiro byacu biri imbere tuza kubaha akanya kugira ngo mubandanye mutubwire uko muri ko muritegurira ubunani urakoze cyane rwose
ngome murasize karamundo ndereye ujya muntu nawe ndaza ko twavugana kwa regisi nagomba kumubwira
urakoze cyane tukavuga ko ari wadusabye ko tugira inshuti yawe tuguhuza ariko ntivyakunze mbwabo tuzogerageza urakoze cyane Firi ubwire umuntu mwiza
aho namwe murakoze
Kwa kandi Leonce ku murongo wa telefone Leonce Kadze.
Aho cyane ndabasuhuje cyane rwose.
Nimpore nimpore ndumva aho watangiye kwitegurira ubunani.
Umva nishimye n'ibyo mwihariko cyane kumva kigiye kuvugira ku ijwi rya Amerika. Urumva icyago cyarabaye mu gihugu cy'u Burundi tubayeho tutayumva bivanye n'uko tutazi impamvu. Ariko ndiye gusuhuza noneho kwifuriza umwaka mwiza abakozi bo ku ijwi rya Amerika bose mbereye kusoma Samirindi ese aracyariho
aracyariho nyine
ndamusuhuze cyane rwose by'umwihariko yarambaye hafi muri 2019 yakomeje amvugisha mba hafi mu bihe narimo bitameze neza ndamuhamagare hari indirimbo yigeze kunyoherereza yitwa ngo inuma yayandiwe na Kizito Mihigo nayibona azayinyoherereza kandi pe abadafite nomero yanjye agifite nomero yanjye
reka duce tukagushiramo ako karirimbo inuma ka Kizito udusabye Tose kandi na Emmanuel kuyundi murongo wa telefoni na wanyuma twakiriye muri kino kiganiro. Emmanuel Kaze,
murakoze kufata.
Gura komega Emanu.
Gusa turabishimira cyane ino radio yanyu. Noel yagiye neza cyane. Reka nifurize abantu umwaka mushya muhire.
Utubwira ninge nuko urawutsinda.
Ababyeyi banje bose babyaye. Hamwe n'abasaza bose batuye mu Rwanda. Gusa rya Amerika turarikunda cyane.
Urakoze cyane kandi muzobandanye mudukunda muri 2019.
Murakoze tuzanywa tubakunda cyane.
Urakoze cyane. Akano kuri Emmanuel duce dusozera ko ikiganiro wanyu mu ntara cyo munsi makoze nshuti bakunze mwari kumwe natwe na Diane na Hazi twari kumwe kuri micro akoze Fatima Limasi Kalala na Eje ni mukankuzi radufashije gutunganya kino kiganiro imbere ko duhana gahindukira ku izina rya bagenzi banje bose ngaha Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda tubikurize kubandanya mururanirwa ni kiganiro cha nyuma iwanyu mu ntara twashikirije muri 2018 twibaza ko twabashitse kunyota tukaba tutabashitse kunyota naho muradutunga mutuburane ariko mutwandikira ico mwifu za COVID na 2019 twohindura mu kiganiro iwanyu mu ntara muko twandikira biroroshe mwandika radio yacu @gmail.com ubutumwa rero duca tuburonka gutyo muri 2019 tukazobandanya tubashikiriza ibiganiro bibashika ku mutima murakoze nshuti bakunzi muryohegwe hama tunabifurize umwaka mwiza wa 2019 murakoze kubana natwe mu 2018
namalinga mapya kila moja namfa wananitamisifa oh paswa kicha.
Nina mandinga mapya kila moja nampa wananitambi sifa oh patwa kichwa ona nuju like that.
You know me, girl. I go by the name Ali Kiba. Unstoppable. What the?
Bam, bam, bam. Laya, laya, bam, bam. Despacito.